Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Radio Inzamba agateka kawe mwiriwe nshuti bagenzi mudukurikira turi ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 2022 nyakanga umwaka w'2021 turabahaye ikaze mu makuru tugira tubashikirize nayo aza kuba hagaze ku ngingo nkuru zikurikira. Umushikiriza manza mukuru wa Republika aragiriza bamwe mu ndongozi z'umugambwe meze n'iyindi migwi y'abarundi ko bari nyuma y'ibitero yita iby'iterabwoba byakozwe imbere y'ukwezi kwa nyakanga mwaka w'2021. Bamwe muri abo bagirizwa bamirira kure ibyo bagirizwa. Umushingwa manza François Nyamoya avuga ko ayo matohoza yakozwe ku mbo za politike. Murabikurikira muri ano makuru. Umuhari map Burundi buhire usabishira hamwe mpuza makungu ONU gusubiza Burundi ku rutonde rw'ibihugu bikwirikiranirwa hafi n'iryo shira hamwe kubera inyifato y'ukwica abanyagihugu yibonekeza kuva umugambwe CNDD-FDD ufata ubutegetsi. Amashira hamwe yigenga arashima cyane ko Lieutenant Colonel Idefonse Baranyikwa yabujijwe kuja mu butumwa bwo kugarukana amahoro muri Centrafrica aho yaragiye arongoye batayo yindwi kubera mabi yagirizwa y'uguhohotera agateka kaza muntu. Mukanya nido ryano makuru mushikirizwa na jewe Josine Kaze.
Inzamba
ndasubiye kubaramutsa. Umushikiriza manza mukuru wa Republika aragiriza bamwe mu banyepolitiki batavuga rumwe na leta n'abari mu mashirahamwe adaharanira ibyicaro vya politike ko aribo bagize ibitero vy'iterabwoba vyabaye imbere y'ukwezi kwa nyakanga uyu mwaka bigahitana abantu. Sylvestre Nyandwi akaba yabishikirije mu itangazo yasomeye abamenyeshamakuru kuri uyu wa gatatu ku mugoroba w'i Bujumbura. Sylvestre Nyandwi avuga kandi ko amatohoza y'abagize ibitero biheruka kuri uyu wa mbere vy'amagrenade mu gisagara ca Bujumbura n'igitega ariko aragigwa. Tega amatwi umushikiriza manza mukuru wa Republika Sylvestre Nyandwi.
Ku bitero vyakozwe imbere y'igenekerezo rya 2020 nyakanga umwaka w'2021 twarabamenyesheje ko amadosiye yuguruwe n'amatohoza ariko araba. Abamaze gufatwa bakaba bazoshikirizwa vuba amasentare gutyo bacirwe imanza hisunzwe amategeko. Amatohoza amaze gukorwa arerekana ko ibyo bitero bikorwa n'akagwi k'iterabwoba karongowe n'aba bakurikira. Alexis Nduhije ari nawe ari ku isonga ryako, Nyamoya François, Barankitse Margarita, Biremba Melchiade, Nibigira Jean-Claude batazira Bayaga, Niyukuri Nikora batazira Gisiga, Bahati Gad Albert, Ndayira Gijerieve batazira 2026 n'abandi tutaramenya neza umwidondoro wabo ariko tukirondera. Ku bitero byakozwe ku mugoroba w'igenekerezo rya 2020 nyakanga haruguruwe dosiye REMPG 1873 agakwego BJB. Kubera ko abo barongoye ako kagwi kwavuze bataba mu Burundi, twaciye dufata ingingo yo kubasohorera imitahe mpuzamakungu kugira ngo ibihugu bibahaye indaro bibahagarike hanyuma bibashikirize ubutungane bw'u Burundi bacirwe imanza. Turateye akamo umuntu wese yoba afise amakuru kuri ibyo bitero by'iterabwoba kuyashikiriza parake canke inyamiramabi imwegereye. Tukaba tubemereye ko ingingo zose zishoboka zafashwe kugira ngo umwidondoro wazotanga inkuru ntuze umenyekane.
François Nyamoya umunyamabanga mukuru umugambwe MSD ari mu bagirizwa n'umushikiriza manza ariyamiriza ayo matohoza avugwa ko yagizwe n'umushikiriza manza mukuru wa Republika akavuga ko ayo matohoza afise imvo za politike. Tega amatwi François Nyamoya umunyamabanga mukuru wa MSD.
Nta byinshi no bivuga ko mu by'ukuri kuko abantu bose barazi uko ubutungane bw'u Burundi bukora. Nta muntu n'umwe atabizi mbere n'umukuru w'igihugu we nyene yakoroye amosozi y'ubwo butungane buteye isoni. Nta muntu n'umwe rero ashobora kwemera ibintu bivuye mu butungane bene ubwo. Ibyo byagirije ntaho bifatiye kandi nta butungane bw'u Burundi bushobora kubona ngo kugwagize amatohoza y'ukuri icyo umuntu ashobora kwibaza nuko ashobora kuba harimo imvo za politiki zo kurondera abantu batavuga rumwe na leta y'u Burundi jewe niko ndabibona nta bindi birebire mbona no bivuga ko
umuhari Red Tabara nawo uriyamiriza ibitero by'abagizi banabi bateye amagrenade mu gisagara ca Bujumbura bigahitana abantu abandi bagakomereka uwo muhari wagiriza umugambwe uri ku butegetsi Sende David Dede ko ari wo uteguro bwo bwicanyi mu ntumbero yo gutera ubwoba abanyagihugu Patrick Nahimana avugiye umuhari Red Tabara
twiyamiriza cyane ubwo bwicanyi uri ko barakorega inzira karengane abantu ariko barishwe batagira ikibagwanira ngo bwicanyi bikabutegurwa na CNDD-FDD akagwe gatonya gafukamye igihugu munda ibyo byose babikora kugira ngo batere ubwoba abarundi bareke guharanira uburenganzira bwabo twibukije rero abarundi n'amakungu yuko yadatabara yatoye ibigwanisho kugira ngo irengere abarundi birirwa banyuruzwa bakirirwa bicwa bazira ubusa twibutsa yuko umuhari yadutabara watoye ibigwanisho ugwanya abo bose bagomba kwifatira igihugu nk'akarima y'igikoni bagomba kukigenza uko bashaka batagomba gukurikiza amategeko ibyo rero nibyo twahagurukiye bagombye kugwanira inzirakarengane ziriko zirarenganywa ziriko ziratorwa ari biziga mu nzu zitandukanye birirwa baranyuruzwa bakabura irengero ryabo rero twiyemeje ko tuzogwana gushika ubwo butegetsi bw'iterabwoba bwa CNDD-FDD tubutembagaje
Hadiyo inzamba twarondeye umuvugizi w'umugambwe CNDD-FDD Nancy Ninette Mutoni kugira twumve ico bavuga ku byo bagirizwa n'umuhari Red Tabara ariko yatwishuye ko ari mu nama mu gisata cy'umutekano n'agateka kazi na muntu umudereva agendesha imodokari yarahagaritswe n'igipolisi kuri uyu wa kabiri muri komine Mugamba y'intara ya Bururi amakuru ava mu Mugamba avuga ko yaborejwe igufa bidasanzwe aho afungiwe mu gasho k'igipolisi imuramba wo mudereva akaba yahagaritswe akurikira abandi benshi bamaze iminsi bafatwa bagirizwa kuba bafise ico boba bazi ku gitero cakozwe ku modokari yo mu bwoko bwa fuso muri zone vyuya abafatwa benshi nabo mu bwoko bw'abatutsi bivugwa ko baborezwe igufa bakongera bakakwa amafaranga kugira barekugwe inkuru twateguriwe na Beni Axera Kana
Amakuru avaho muri komine Mugamba havuga ko kuri uyu wa kabiri nk'igihe cy'isaha 6 n'igice zo kumutaga komiseri harongoye igipolisi muri iyo komine komiseri Desire Nibafasha yahagaritse umudereva w'imodokari yitwa Yves Nzeyimana avuga ku mutumba gataka ho muri iyo komine abanyagihugu mu Mugamba bavuga ko yahagaritswe ari ku gituro cy'imodokari kiri ku mutumba muyange kavumu Ayo makuru nyene havuga ko yakuwe mu modokari mu gihe yaravuye iwabo ariko aja mu gisagara ca Bujumbura. Amasoko ya Radio Inzamba agateka kawe mu gipolisi mu Mugamba avuga ko Yves Nzeyimana yakubiswe bikomeye ageze ngaho mu gasho. Muri kino gihe bikavugwa ko adashobora no kwicara. Yves Nzeyimana akaba afashwe inyuma yihagarikwa y'abantu batari bake bo ku mitumba ya Gataka na Nyakimonyi ya komine Mugamba. Benshi mu bafatwa nabo mu bwoko bw'abatutsi bamwe bafungirwa aho nyene mu gasho k'igipolisi mu Mugamba aho baborezwa igufa bagaheza bakakwa amafaranga imbere yo kurekugwa abandi baraheza bakajanwa gufungirwa ahantu hataramenyekana nk'uko amakuru ava aho mu Mugamba bandanya vyemeza mu bantu barenga 10 bamaze guhagarikwa na komiseri Desire Nibafasha umwe nuwo mu bwoko bw'abahutu asanzwe agendesha ipikipiki yunguruza abantu Ayo makuru nyene avuga ko yagirizwa ko yoba yari yaburiye uwitwa Eme yafashwe kuri uyu wa mbere uheze. Amakuru ava mu gipolisi avuga ko ariko asabwa n'uwarongoye igipolisi muri komine Mugamba igiturire c'amafaranga 200,000 mu mafaranga y'amarundi kugira rekugwe. Abafatwa bose bagirizwa kuba bari mu bateye bongera baraturira imodokari yo mu bwoko bwa fuso yari ipakiye amakara yatuririwe muri zone vyuya iyo komine haraheze indwi zibiri imodokari bivugwa ko yoba ari umunywanyi w'umugambwe CNDD-FDD abanyagihugu muri komine Mugamba cane cane ababa ku mitumba ya Nyakimonyi na Gataka bavuga ko uwo mukomiseri Desire Nibafasha ariko arabatoteza ahanini kubera ubwoko bwabo ngo kuko abafatwa benshi muri bo nico gihe igitero caba batari muri komine Mugamba imiryango yabahagaritswe inyuma yo kubarezwa igufa bakaba benshi batazi iyo bajanywe. Hari bamwe babwirwa ko ababo bo bajanywe mu gasho k'iperereza I Bujumbura, abandi bikavugwa ko bo bajanywe gufungirwa mu ibohero rya Bururi. Abanyagihugu muri komine Mugamba bavuga kandi ko bari bazi ko bagiye kuruhuka inyuma yaho komiseri Moise Arakaza bataziranyeganyega atwariwe gukorera ahandi, yamara ngo nuje aje akora nk'uwo asubiriye. Tumenyeshe ko iyo modokari umusitegwa mu Mugamba komiseri Moise Arakaza hatswe kurasa abantu ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba, atakindi avuga ko abahora atari ubwoko bwabo bw'abatutsi. Radio Inzamba twagerageje kurondera komiseri Desire nibafasha arongoye igipolisi muri komine Mugamba kugira agire ico avuze ku byo yagirizwa n'abanyagihugu, ariko ibirere ntivyadukundiye.
Umuhari w'ibikorwa nkundagihugu MAP Burundi Buhire usaba ishyirahamwe mpuzamakungu ONU gusubiza ku rutonde rw'ibihugu bikurikiranirwa hafi n'iryo shyirahamwe. Mwiketu wa muhari wandikiye umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU uvuga ko icatumye MAP Burundi Buhire wandika iryo kete ngo ni ugutabariza Abarundi bamaze imyaka irenga 15 bari mu vyara vy'umugambwe CNDD-FDD ubica ukabatoteza atacamira. Uwo muhari ukaba wandise iryo kete mu gihe hariko haba inama ya ONU igiri ya 76 I New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umviriza Liberani Bashira kandi havugira umuhari MAP Burundi Buhire.
Umuhari w'ibikorwa nkundagihugu MAP Burundi Buhire wafashe ingingo y'ukwandikira umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe rya ONU kubera ibintu bitatu. No kwibutsa yuko tumaze kumwandikira maketi ashika atatu rigira kane. Ivyatumye tumwandikira ubwa mbere bwobwo n'uko hari inama mpuzamakungu ihuza abakuru b'ibihugu n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye akaba ari muri iyo nama. Icya kabiri n'uko umugwi jejwe gutohoza amabi akorerwa Abarundi wa ONU warayisohoye icegeranyo cerekana neza ingene agateka kaza muntu mu Burundi katubahirizwa na gatoyi, ko ubwicanyi bubandanya, ko inyunguruzwa ry'Abarundi ribandanya, gushurashuza abakinyi z'abigeme bibandanya, imbonerakure zibandanya mabi zanye zikora mu minsi mu myaka umugambo wa CNDD-FDD umaze ku butegetsi. Ikindi rero catumye tumwandikira nuko azofata ijambo akazohenda makungu avuga yuko ibintu bimeze neza kandi atari vyo nk'uko ico cegeranyo c'umugwi washizwe na ONU warayusohoye raporo yerekana neza ko kuva imyaka umwaka n'amezi atatu Varisito Ndayishimiye amaze ku butegetsi ko ata kintu cahindutse na gatoyi. Ikindi nuko cakiza COVID camaze inganda mu Burundi, leta y'u Burundi yatanguye guhakana ko ico kiza takiriho, mu nyuma baremera ko kiriho, uno musi naho bemera ko kiriho baranse yuko Abarundi bacandaga.
Liberani Bashira kandi n'umuvugizi w'umuhari MAP Burundi Buhire mu kanya turabandanya n'amakuru twabateguriye.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri web3 akaburungu inzamba akaburungu org.
Kubona intwazangabo mu gisirikare c'u Burundi Lieutenant Colonel Idefonse Baranyikwa yakuwe mu mabanga yiwe y'ukurongora ingabo zija kugarukana amahoro mu gihugu ca South Africa mu kintu ciza cane c'ubushima mu mashirahamwe aharanira agateka kazina muntu mu Burundi, atigeze ahengeshanya kwiyamiriza igenwa ryiwe muri ayo mabanga ahambaye kubera ivyaha yagirizwa. Bishikirizwa n'umushingwamanza Vital Nshimirimana arongoye urunani Force.
Icya mbere cyo twashaka kuvuga yuko byarakamara maza kubona umuntu nka Idefonse Baranyikwa yamaze inganda mu gihugu cy'u Burundi, aho yatwara ikambi ya Cibitoke, aho yatwara ikambi mu Kirundo, aho yatwara Kamuha, aho yajya mu bikorwa byo gukwiragiza no gutanga inkoho ntibimenyekana bo aziha n'icyo zigiye gukora. Hanyuma kubona rero uno munsi bamuhamagaye bakaba bamukuye biratunezera cyane kubera yuko bituma bitwereka yuko akamo k'abarundi haba mashirahamwe yabidomye ku rutoki canke abanyagihugu yiciye ababo yuko kumviwe hanyuma ico dusaba nuko ubutungane rero bwoheza bukamukurikirana kuko ibyo yakoze ni byinshi byinshi mbere n'ibintu bizwi cyane bakwiye leta y'u Burundi ubutungane bwa gisirikare bukwiye guca buheraho bukamukurikirana hanyuma naho bidakunze yuko u Burundi bumukurikirana tuzosaba amasentare mpuzamakungu aheze akora icyo gikorwa
mu gisata cy'ubworozi leta y'u Burundi irakwiye gufata ingingo zifasha ishigwa mu ngiro y'ingingo yo kugaburira ibitungwa mu nzu zimwe muri izo ni nk'ukuronsa ingurane aborozi n'imfashanyo y'ibanze mu kugaburira no mu gutera ubwatsi ivyo biri mu mwihwezo wakozwe n'urunani Kavib rw'abashingwamanza baburanira imiryango y'abarundi bakorewe amabi ahanwa na sentare mpuzamakungu uwo mwihwezo ukaba ukozwe inyuma yaho leta y'u Burundi ibicishije mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi yashizeho ibwirizwa ritegeka aborozi b'ibitungwa bose mu gihugu kudasubira kuragira ibitungwa ku misozi umushingwamanza Emmanuel Nkengurutse asigura ko leta iramutse ihadikirije mu gushira mu ngiro iryo tegeko mu kwezi kuza izoba ihonyanze uburenganzira bw'aborozi tumutege yompe
umwihwezo twakoze muri Kavide twasanze ko naho iryo tegeko ritabivuga mu majambo yose twasanze ko intumbero yaryo ari guhindura kamere y'ubworozi mu Burundi bukava muri kamere ka kavukire bugafata akamere k'iki gihe bita igihe cya kijyambere iyo mbiduka ya kamere ishobora kuzanira akarusho aborozi hamwe n'igihugu cyose mu gutanga umwimbi munini mu gihe woterwa neza ugashyirwa mu ngiro mu gihe kibereye bisanzwe bizi yuko ihinduka cyane cyane ibyo bintu byitwa reforme bisaba umwanya ibikorwa n'uburyo bwinshi kugira ngo bishoboke kandi bishobore gushika ku ntumbero ibereye mu byo by'ubworozi rero uko bimeze kose ubu twasanze ubwo bworozi bubeshejeho abantu benshi nicyo gituma kugira ngo iryo bwirizwa rije mu ngiro leta isabwe gushyira mu ngiro ibikorwa by'ibanze bitekanijwe mu ngingo ya 36 y'iryo bwirizwa ibikorwa biha ububasha aborozi bwo gukora ibyo basabwa mu guhindura kamere y'ubworozi bwabo leta rero ihadikirije igashyira mu ngiro iryo bwirizwa mu ntango z'uku kwezi gutaha kwa gitugutu izobeho nyanza uburenganzira bw'aborozi n'abantu bose batunzwe n'uwo mwuga wo korora uburenganzira burimo nk'uko twabivuze kurongo bifungurwa uburaro impuzu no kwiteza imbere na ntaryo kuko botakaza uburyo bwabo bwo kubaho
urunani Kavib rugahanura kandi cyane cyane leta y'u Burundi kubangira gushyira mu ngiro iryo bwirizwa hamwe no kubahiriza uburenganzira bw'aborozi bafise ku matongo yabo ariyo agize uburagiro bw'ibitungwa byabo n'ubunyene kurikira umushingwamanza Emmanuel Nkengurutse
kuri leta Kavid hanura ko yobangira gushyira mu ngiro iyo bwirizwa mu kurindira ko ibikorwa bitekanijwe mu ngingo ya 36 y'iryo bwirizwa bishyirwa mu ngiro kuko izo nazo murazi ko zishimikiye kukumenyesha neza kandi mu rurimi kavukire ibigize iri bwirizwa kwigisha aborozi ubuhinga bushasha bw'ubwo bworozi butegetswe kuronswa ibiribwa imiti na serivisi zose zitangwa n'abaganga bitungwa hose ku mitumba gushinga ikigega cyo gushyikira iterambere ry'ubworozi harimo n'ingurane ku borozi n'ibindi n'ibindi niyo impanuro ya mbere twatanze ya kabiri ni ukubahiriza uburenganzira bw'aborozi bafise ku matongo yabo ayo matongo yabase na basekuru ari yagize uburagiro kwitungwa byabo icyo twise sécurisation des droits fonciers coutumiers bayafise ku burenganzira kavukire bwo kuyagaba no kuyaganza ariko cyitwa droits fonciers coutumiers leta yabisabwe kugira imvagusa imigambi yose yo kunyaga ayo matongo ifiswe n'ubutegetsi bwa leta n'ubw'amakomine mbere imwe imwe imaze kuja mu ngiro byitwa ko ari kugarukana amatongo yo yari hadiwe n'abanyagihugu nayo kumbure ari kubanyaga impano bigira gatatu ni ukwisunga na ntaryo umuco w'agateka kazi na muntu mu migambi yose y'iterambere igomba gufatira ku burenganzira bwa muntu no kubuteza imbere kuko umuntu ari we centre de toute politique de développement ero principal destinataire de développement kuborozi tubanura gushinga no kuyobora amashyirahamwe yabo azotuma bakurikirana neza imigambi iterambere y'umwuga wabo kubafasha Burundi tubanura gushira uburyo n'ubuhinga bukwiriye mu gisata cy'ubworozi kugira ngo abasanzwe bakura uburyo bwo kwitunga no kubaho muri uwo mwuga ndira utakaze ahubwo butera imbere.
Mu makuru ajanye no kwinonora imitsi, umunonotsi w'umurundi kazi Francine Niyonsaba kuri uyu wa gatatu niho yatahuka mu gihugu ciwe nyuma yaho agiriye umwanya wa mbere ku isi mu gihugu ca Croatia mu kwiruka imetero 2000. Imbere yaho yari yabaye wa mbere mu mahiganwa mpuzamakungu akurikirana i Burayi no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyo nkuru tuyibaze Blaise Niji mbere.
Wano munezero w'abanyagihugu mu gihe bari ko barakeza umunonotsi w'umurundi kazi Francine Niyonsaba ayejeje kwakirwa ku kibuga cy'indege cya Bujumbura citiriwe Melchior Ndadaye. Kuri icyo kibuga yakiriwe n'umukuru w'igisagara cya Bujumbura Jimmy Hatungimana hamwe na Dieudonné Kwizera arongo y'ishyirahamwe ry'abanonotsi mu Burundi. Francine Niyonsaba yaciye atemberezwa mu barabara yo mu gisagara cya Bujumbura aho yagenda arakomerwa amashyi n'abanyagihugu benshi hakaba harimo n'abanyeshuri sinzi bararitswe kugira baze kwigina uyu munonotsi. Francine Niyonsaba avuga ko ivyo yakoze ari akanyamuneza kuri we no ku gihugu muri rusange.
Ibintu biboneka gake aho nashoboye kugira umwanya wa mbere ababonye ukuntu nakoze competition barabonye yuko ubu umurundi kazi ari wafise umwanya unyaruka ku isi ku bihumbi bibiri ibyo bidarwa beho nka ku isi nagiho cyane mu gushima umunezero ntasiko nugaragaza kuko intsinzi y'uwanje nayibonye mwo ibintu byinshi nabonye abarundi batwenga bose.
Mbere yo kugira umwanya wa mbere ku isi ku metero 2000 Francine Niyonsaba yaheruka kuba uwa mbere mu mahiganwa ane mpuzamakungu yabereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku metero 3000 mu Bufaransa, mu Bubiligi no mu Buswisi ku metero 5000. Avuga ko ivyo vyose yabishitseko kubera abamenyereza biwe n'abandi benshi bagiye baramushigikira baramutera n'intege. Ivyo rero ngo biramufasha bikamuha inguvu mu mahiganwa azokurikira.
Wamenyesha yuko intango umunezero munyerete ibaza yuko ugiye kubandanya uhera intege nkazoshobora kubandanya nitwara neza aho nuvuga yuko nzogenerwa cyane n'umwaka uza ngarutse mfite igikombe nk'iki muri shampiyona y'umunde izobera mu gihugu cya Itali nkasubira kwakirwa na iteka nkashobora guha umunezero abarundi.
Mwamenya ko uwo munonotsi Francine Niyonsaba w'imyaka 28 afise uburenganzira bwo guhiganwa ku metero zirenga 1000.
Arakoze Blaise Nijimbere. Nino ngaha duciye dusozera amakuru twariko turabashikiriza. Mwakoze mwese abadukurikiye bagenzi bacu badufashije kuyegeranya. Mugira amahoro iwanyu naho utaha.